Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa moya n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Abatwumva mwaramutse neza hano Washington kuri mikrofone Etienne Karekezi. Duhereye amakuru hano Washington, umukozi mu by'ubuvuzi w'Umunyamerika wanduye Ebola muri Sierra Leone yazaga mu bitaro by'ikigo cy'igihugu cyita ku ndwara muri leta ya Maryland havurirwa. Ni mu nkingi z'umujyi wa Washington DC. Abategetsi bavuga ko uwo murwayi wagiye kwita ku barwayi ba Ebola muri Sierra Leone ku bushake bwe yinjijwe ibitaro ejo ku wa gatanu masaha ya kare, ngo yaje mu ndege yashyizwe mu kato. Abaganga bamusuzumye bavuze ko arwaye cyane akimara kuhagera. Abayobozi b'icyo kigo cyitwa NIH cyita ku ndwara ntayindi makuru batanze ku mwirondoro w'uwo murwayi. Uyu ni umurwayi wa 11 uvuriwe Ebola muri Amerika. Abashinzwe iby'ubuzima muri Amerika bavuga ko undi munyamerika wa kabiri ushobora kuba yarahuye n'abantu banduye Ebola muri Sierra Leone arimo kuvurwa mu bitaro mu mujyi wa Atlanta, aho azaba ari hafi ibitaro bya kaminuza Emory. Ibi kandi n'ibindi bitaro byazo birimo kuvura indwara z'ibyaduka nka Ebola. Ikigo cya CDC gishinzwe ubugenzuzi bw'indwara cyubatse nacyo mu mujyi wa Atlanta kivuga ko uwo muntu ataragaragaza ibimenyetso by'indwara ya Ebola nyirizina. Ibihugu by'inshuti za Misiri mu kigobe cya Perisi byasezeranije gutanga miliyari 12 z'amadolari zo gufasha Misiri no gushoramo imari. Ibyo bihugu byatangarije iyo nkunga mu nama yabereye mu mujyi wa Sharm el-Sheikh yasuzumaga uko ubukungu bwa Misiri bwazahurwa. Abayobozi ba Kuwait, Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu basezeranije kuzatanga miliyari 4 z'amadolari buri gihugu. Abanyemari 100 ndetse n'abadiplomate bo mu Burayi nabo bitabiriye iyo nama. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi yavuze ko guverinoma ye yavuguruye amategeko inanoza y'ubugenzuzi byazitiraga abasosiyete y'amahanga kudashora imari mu Misiri. Sekretari wa Leta wa Amerika John Kerry yavuze ko Misiri yemeje ko ubukungu bwayo bwazamuka. Kerry yasobanuye ko Amerika yiteguye gufasha Misiri mu kurwanya intagondwa n'iterabwoba, avuga ko bishaka gusenya no gusubiza inyuma Misiri aho kujya imbere. Ubu Misiri irahatana ishakisha uko yazanzamuka nyuma y'uko urugo rw'uwahoze ari perezida wayo Hosni Mubarak wegujwe ku ngufu mu myaka hafi 4 ishize. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'aba Cuba ejo bundi ku wa mbere bazatangira icyiciro cya gatatu cy'ibiganiro bigamije gusubukura umubano wa za ambasade. Umutegetsi wo muri hejuru muri Departement ya Leta ya Amerika yavuze ko ibyo biganiro bizabera i La Havane, ni umurwa mukuru wa Cuba, kandi ko bishobora kumara iminsi myinshi. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri gushize impande zombi zirazahuriye hano Washington mu bizaganirwaho ku wa mbere, harimo kongera gufungura za ambasade z'ibihugu byombi i Washington n'i La Havane nyuma y'imyaka 50 zifunzwe. Intumwa za Amerika muri ibyo biganiro byo muri Cuba ziyobowe n'uwungirije sekretari wa Leta witwa Roberta Jacobson, naho ku ruhande rwa Cuba intumwa ziyobowe n'uwitwa Josefina Vidal ushinzwe divizio ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Cuba. Amerika twibutse ko yafatiye Cuba ibihano mu rwego rw'ubukungu mu mwaka w'1960, ifunga ambasade yayo umwaka ukurikiyeho. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo, nyuma y'ingamba zatangajwe na Perezida Barack Obama, impande zombi zatangiye ibiganiro byatuma byongera gufungura za ambasade z'ibihugu byombi. Naho Perezida wa Ukraine we Petro Poroshenko ejo kuwa gatanu yavuze ko imirwano imaze iminsi yaragabanutse mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine. Aho ni mu karere ingabo za guverinoma zimaze igihe zihanganye n'abazirwanya bashyikiwe n'Uburusiya.
Turamushimiye mugenzi wacu dushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu aricyo Kira kiza kugeza saa 12. ikiganiro kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'ugwaruka rwo mu Burundi.
Kira
ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro vy'ijwi rya Amerika. Igwirirana ry'igituntu bivuye ku nzara rirashikira abana bakiri ku ntebe y'ishure. Ku isi nzima ibice 76% kwijana by'abatonda batafunguye barakigwaye, nk'uko PAM ishami rya ONU ryitaho ibifungurwa ku isi rivuga mu cegeranyo caryo cy'uno mwaka. Injyane z'urutavanako mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara zituma amikoro y'ukubaho kw'imiryango agabanuka. Iyo ikaba inkurikizi yuko imiliyoni 23 z'abana b'abanyeshure bafatwa n'ingwara zo gufungura nabi, harimo n'igituntu, nk'uko PAM ribandanya rimenyesha. Ikwiragira ry'igituntu ku bwinshi mu mashure ni inkurikizi z'ukutamenya kw'abarezi ibijanye n'iyo ngwara igitangura. Umwimbu w'ugwaruka rugwaye igituntu ntiwama wifashe neza ku bw'intege nke gwamana mu ishure. Ivyigwa vy'abaganga batagira imbibe MSF bivuga ko ibice 25% ari ururonka amanota make bivuye ku kwama bisinzirirako. Ugutegekanya uburyo bukwiye mu kugwanya inzara mu mashure kwa binyishu yitunzwa ry'igituntu, PAM ishami rya ONU rijejwe ifungurwa ku isi ribona ko n'imiburiburi gongana n'imiliyaridi 3.2 z'amadorari y'Abanyamerika ku mwaka. Icobaye ciza kandi ni uko urucanco rwo gukinga rimwe vy'umwihariko igituntu rwoboneka. Tumenyeshe ko igituntu gifatira mu mahaha ari nacyo candukira kiza imbere mu kibangamiye abanyeshure. Mu kiganiro cacu cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ingwara y'igituntu mu mashure. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Kaza mu kiganiro cacu ari nacyo gwanyu kira. Mukwinjira mu kiganiro cacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Kayanza. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati hoko gwiki kugira ngo igituntu gituzwe burundu mu mashure y'indaro. Ngizi nyishu rumuha
bogwiza abantu bazi ivyo bintu bagahimiriza abantu cyane kugira ngo babonye ivyo bimenyetso baje kwa muganga.
Umugwayi abonetse yuko ariko akorora umujana kwa muganga avugwa hakirika ntabandanye aranduza abandi.
Natwebwe ari nk'ibishoboka uturosa nk'abantu baza baraza kutumenyesha na cyane cyane zingwara zibiza igituntu bishobora gufata abantu benshi cyane
bagatanga inyigisho bakabona bati ingwara y'igituntu ifata uku kuburyo umwe wese ashobora kumenya ati ngwaye ko no kwibaza ngwaye ko nkaheza nkagenda kwa muganga akampima karavye ngwaye.
Twosaba ivuriro ryo bari hafi kugira ngo bishitse bitworohere gushika kwa muganga.
Umunyeshuri babonye afashe bakamujana kwa muganga hakiri kare atabo arandoza.
Umuntu akaronka imfungurwa zikwiye akajya neza kugira umubiri uronkaba abasoda bakomeye.
Umunyeshure kagendana nk'akantu azaraciramwo canke akihereya mu gucira ntakira habonye hariho hose.
Ugufungurira umwana agwaye igituntu indya zikwiye ziri mu miryango yose gutuma akurikirana izigwa atankomanzi. kukaba nkako kumurinda ukuribwa mu mushishito nkuko inkuru dukura hijya no hino zivuga tumenyeshe ko ukumushira mu bujyamo bwa wenyene mu kiringo kiri hagati y'indwi zibiri na zitatu kuva atanguye imiti kwa ngombwa kugira ntashishikare yanduza abamwegereye ivyo byojana no kutamusangiza ibikoresho n'abandi kubwa UNICEF ishami rya ONU gitaho ibibondo ku isi akaruhuko kari hagati y'iminota 15 na 20 karafasha amagara yuri ku miti ivura igituntu aho twovuga no kutazungurirwa mu gihe iriko iranyengetera mu mubiri nkuko abahinga bishira hamwe Fares byo mu bubirigi bavyemeza kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara y'igituntu mu mashure tegamatwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu ntara ya Kayanza Diane ijambo ni gwao
ugufungura imijyango imwe y'indya ni intandaro yo kugwara igituntu ku banyeshure bo kuri lise Kayanza Ibiharage n'ubutsima bw'imyumbati ku murango bagasubira ibiharage n'umuceri mu ijoro nkuko tubimenyeshwa n'ujejwe uburaro n'indero kuri iryo shure Apollinaire Mamanganya cyongeye amatu asigara mu butsima bw'imyumbati buriko buracunga akwega indwara y'igituntu metode ndikuriyo umwe mu banyeshure bakigwaye yemeza ko umuganga yamuvuye yamubwiye ko amatu y'ifu akunda guhoma ku mahaha ukurundana kw'abanyeshure aho barara gutuma bandukiza igituntu mu gihe hari urwayi cyo mu mahaha ikabanuka ry'inkomezi z'umubiri zivuye kugufungura ibidakwiye naryo nyene rishobora gukwega igituntu ikiro cifu y'imyumbati gisangira abanyeshuri umunani nkuko bimenyeshwa n'ujejwe uburaro n'indero kuri lise Kayanza Apollinaire Mamanganya abanyeshuri bo kuri lise Kayanza bemeza ko badahaga bagasaba ko ibifungurwa bikwiye kongerezwa twumvirize Moise Ndayishimiye umwe mu banyeshure bagwaye igituntu
baduha inyone bikenye no umuntu adashobora kumva ko yakwije no basaba ko bora bakongereza kandi bagahindura nibyo basanzwe baduha bakaraba bagashiramwo mutuboga
ukugwara igituntu ku banyeshure bibatera intege nke zo gusubiramwo ibyo bize n'umwaka w'ishure bakawusubiramwo ukudashikana ibice 50% mu vyigwa birenga bitatu byatumye metode ndikuriyo wo kuri lise Kayanza asibira kabiri mu mwaka wa 12 w'ibiharuro ugucererwa mu ishure kuvuye kugutora imiti kwa muganga gutuma abanyeshure basigara inyuma y'abandi mu vyigwa Georgette arakaza wo kuri lise Kayanza amenyesha ko yamacererwa amasahane agiye gutora umuti umunyeshure ari ku miti birashika umubiri wiwe ntumwemerere gufungura ivyo bahabwa n'ishure Georgette arakaza abandanya amenyesha ko yakunda kuribwa munda bigatuma siba ishure kugira aje gufungura ivyamwa n'imboga muhira tumenyeshe ko abanyeshure bashobora gufata imiti y'igituntu inshuro zibiri ntigikire kandi ntibamenye n'ico bivako ukuryamira ku munyeshure agwaye igituntu kumutera gukugwa amanota mu ndero twumvirize Ndikumana Janine
yaregebye hako mbyuho bagashya bankura nk'amanota mu ndero kandi naho ndabisigura ntimabyumva bashya bavuga ngo nukwigwaza ko yatavyabaza
ubuyobozi bwa lise Gatara bumenyesha ko butanga agashiruka bute kubigisha kavuye mu ntererano y'ibihumbi bibiri umubyeyi atanga buri mwaka agasandugu ko gushigikirana k'abanyeshure bo kuri lise Gatara karafasha mu kuguranana amafaranga n'abagwaye igituntu barimwo umunyeshure araguranwa amafaranga akishura ibice 20% gusa nkuko tubibwirwa n'umurezi wo kuri iryo shure Dieudonné Shimirimana byongeye abanyeshure barashigikirana mu kugurira ifungurwa bagenzi babo bagwaye igituntu agasukari ko kunywa icyayi n'ivyamwa nkuko byemezwa na Jean Bosco Bimenyimana umunyeshure arongoye umugwi wo kuri lise Gatara ugwanye igituntu imirima y'ishure irashigikira mu kukinga indwara zishobora gutumwa no gufungura nabi kuri lise Gatara ubuyobozi burikora ku mboga burima nkuko Furera Deusi Bigirimana arirongoye abimenyesha Tumenyeshe ko kuri lise Gatara kuva mu mwaka uheze ata munyeshure yagwaye igitunu mu gihe mu 2013 abanyeshure 11 aribo bari bakigwaye. Ubumenyi buhabwa imboneza z'abanyeshure burazifasha. Twumvirize Anastase Ndizeye umunyeshure kuri lise Gatara.
Icyo twakora twaramuhanura aze aragerageze gufungura gusumba uko yahora tukamubwira kandi agerageze gufata imiti adasivye kongera naharyamye tukaza turaza tukamuremesha gya nawe ntiyihebure mu bisanzu.
Ukwamana ubumenyi kubijanye n'ingwara y'igitunu bikwiye ko abigisha bama basubiriwemo inyigisho. Byongeye kufasha kumenyesha bishasha kubijanye n'ingwara y'igitunu. Anatole arakaza akeka ko nk'ibimenyetso by'ingwara y'igitunu bishobora guhinduka. Imigwi yo kugwanya igitunu ikwiye kwama yashigikiwe mu nyigisho nabo mu buvuzi kugira ntibandukizanye. Ugushigikira abigisha mu kubaronsa uburyo bwo kwiyunguruza byofasha kugira umugwi wo kugwanya igitunu ushobore gukora neza. Twumvirize Anatole arakaza.
Ubu dutera impunga kugira dushobore kurondera abantu cyane na twebwe turondera uwo mwanya n'uburyo bwo kwiyunguruza cyane cyane kugira dushobore gushika muri uwo mwanya kubera na cyane cyane kw'imodoka y'ishuri usanga idashobora kuza gutora abarimu kubwira bagaruke kwigisha makrebe aprimidi.
Ababyeyi barereye kuri lise Kayanza basaba kugishwa inama kugira ngo barabire hamwe n'abarezi ibijanye no gufungurira abanyeshure neza.
Ibikorwa vyo gusuzuma kare igitunu mu banyeshure ni ngira kamaro. Ibipimo mwe nivyo vyarafashije abarenga 12 bashizwe ku miti kubababa 188 basuzumwe ku ishure gitiriwe Giselle Lalonde byo mu gisagara ca Ottawa muri Canada haraheze umwaka. Ico baye ciza nuko bavyeyi borungika abana ku mashure babanje kubasuzumisha. Ivyo vyofasha barezi kumenya uko bafata umwana mu gihe yanduye iyo ngwara nkuko UNICEF ishami rya ONU gitaho ibibondo ku isi rihanura. Ukwitaho isuku ryaho tubaye cyo kimwe n'iryo ku mubiri kuba ngombwa na cane cane mu bibanze igitunu cama cibonekeje. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara y'igitunu mu mashure tega matwi ikiyago twagiriraniye n'umuhuza bikogwa mu mugambi wo kugwanya igitunu n'imibembe mu ntara ya Kayanza. Gilbert Ruzagiriza aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Ruzagiriza Gilbert ndabaramukije.
Mwaramutse.
Muba mufise ibikorwa mukorera mu mashure y'indaro mu kugwanya ico gitunu.
Hariho imigwi y'ugwaruka ijejwe kugwanya igitunu mu mashure naho kuvyekeye twebwe nta bikorwa bikomeye twe tuvuga ko bikoregwayo.
Muba mubibutswa n'iki mbega?
Ndamaze igihe gito mu migambi nasanze ivyo bitarimo.
Babona ko bidakenewe cyane.
Birakenewe mugabo azi ko gukora tegura imigambi azi ko bigoye usanga bategura cyane cyane byihutirwa gusumba ibindi.
Ibyo byihutirwa ko bari kuvura kurusha gukinga.
Murisanze ibyiza byo gukinga mugabo uriko turiko turaraba mu mashure usanga kubitigira tusanga by'abagwayi ingwara y'igitunu usanga ari bikiya gusumba mu mitumba.
Iyi ingwara y'igitunu iteza kubonekera mu gukorora gusa.
Hejuru yo gukorora hariho kutagira konda, kutagira akayabagu, kubira ivyuya mu ijoro n'ibindi.
Kugira ngo ingwara y'igitunu ituzwe mu mashure y'indaro ubona hakwiriye gukorwa iki?
Ya migwi bakayinagura hanyuma bakaronka inyigisho ziba zigezweho ku bijanye n'igitunu byofasha bakukigwanya mu mashuri.
Tuzagiriza Gilbert turabakengurukiye.
Murakoze cyane.
Arakoze Diane kuri ayo majwi nico kiyago adushikirije. Tumira amate gato mukumviriza karirimbo kaduhanura uko twokwigenza tugwaye igitunu kumuririnzi Cedric Bangi batazira Ronaldo. Ushuha no kumirijo ya kumukoroba urakaya bagukonda wena goche kinege kifuzi getunu. Twibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwe rya Amerika. Uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ingwara y'igituntu mu mashure. Gwaruka ntimurambigwe, gume hafi y'amaradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Ngo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Nibihe bintu bituma ugwara igituntu?
Hariho gufungura nabi, hariho kuba ahara abantu babana ari benshi cyane gose bagwiriranye, ugasanga hari umwe ashobora gutuma yandura igituntu akacandukiza abantu bose. Ikindi cya gatatu, aho umuntu usanga mu magara yiwe n'umuntu afise babasuda bamugwanira bakeya. Mbaza ndakwishura.
Nashaka mutubarire ibimenyetso byoba byerekana umuntu agwaye indwara y'igituntu.
Ubwa mbere, umuntu arakorora akabura akayabago agatibiro, nihajya mu ijoro iyo aryamye abona aguma birivyuye. Mbere ivyo bishobora gutuma abura amahoro akaguma ariko arahindura impuzu aryamanye, kuko ibi byuya biguma biza buri mwanya kandi utovuga ngo harashushe. Mbaza ndakwishura.
Nashira kumeraje yuko hoba hariho nk'umugera woba utera igituntu cyangwa nk'agakoko nka kujya kwa sida.
Nduko ko tutabonwa n'amaso y'abantu bita Bacille de Koch. Umushakashatsi w'umudagi yitwa Robert Koch yarashoboye kubona yuko agakoko bita Bacille de Koch ariko soko y'indwara y'igituntu. Mbaza ndakwishura.
Bega umwana arashobora kuvukana indwara y'igituntu?
Umwana ntashobora kuvukana indwara y'igituntu. Kubera iki? Indwara y'igituntu ni indwara yandukira. Murabona nk'abajya abantu bagitangura kugira ibimenyetso hagiye bakoroye bararungika mu kirere imiliyoni n'imiliyoni z'imigera canke hajya basamuye. Wa muntu ari hafi cyane cyane abana badafise ingufu zo kwigwanira indwara zitandukanye, kenshi usanga aribo bagiye kwandura. Ni indwara ica mu kirere.
Lugamba rwa maki hayanje. Gwaruka ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutubire wacu muganga Anita Munyana kugira bahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Mwadi utandukaniriza mukatubwira ukuntu ico gituntu cyandukira, ko hoba hariho abo cyoba gikarira cyane n'abandi
bajya bataronka ingaburo zikwiriye zishobora gutuma umubiri wigwanira. Indwara y'igituntu yagiye kongerekana kwera indwara ya sida, kuko ikarira cyane cyane abasoda bacu. Usanga indwara y'igituntu imuje ko n'ingona n'ingoka, hama n'abasaza ugasanga rero barasinzikaye n'ingona n'ingoka. Mbaza ndakwishura.
Murashobora kutubwira ukuntu igituntu cyandukiye?
Kugira umuntu yandura igituntu nuko ubwa mbere aba yaronse umuntu amwandukiza. Mu kumwandukiza naho nuko ari umuntu baba babana babona n'umwanya munini akorora cyangwa aguma yasamura akoranka mu kirere ya migera itera indwara y'igituntu, ugasanga nawe acanduye n'ingona n'ingoka. Mbaza ndakwishura.
Nashaka kubaza mbega igituntu bakivura kigakira?
Ego cyane, umuntu afashe imiti neza akira ntagire n'ingaruka mbi zimushikira. Mbaza ndakwishura.
Nk'ubu turi mu ndaro, nibihe bintu twakwirinda kugira ngo ntitwanduzanye igituntu?
Abayobozi babo bakwiye kwitwararika guha umuco umuyaga ukinjira neza mu byumba, bagahema neza atakibazo, hama baravye ukuntu icyumba kikingana bagashira abanyeshuri bakwiriranye, ntibashireho benshi kuko umwe wenyine gusa ashobora gutuma icyumba kirimo abantu 20 bashobora kwandura bose indwara y'igituntu. Umwe muri bo ashoboye kubona ko atameze neza asinzikaye, yo bivuga n'ingona n'ingoga kugira avugwe kare nyandukitse.
Lugamba rwa maki hayanje. Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rwa mutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Ko iyo umenye ko andi igituntu ukaja kwa muganga bashobora kuguha amezi atandatu yo guterwa inshinge usibije n'umunsi umwe, ko ushobora kongera ugasubira ku ntango bakabigutera bushasha, cyangwa ayo amezi atandatu aheze ku igituntu ushobora gucugikira burundu.
Igituntu kivugwa amezi atandatu, rero asibye rimwe ni hahandi ushobora gusanga ariko aratuma ya migera y'igituntu ikomera ikazomutuma aja ku rwa rutonde rw'imiti rukaze haba harimo n'inshinge kandi ivyo vyovyo mumenye yuko umuntu abitegwa amezi 8 umwaka canke akarenza
mbaza ndakwishura
nicaye kiringo ntarengwa umuntu agwa igituntu ashora gupfira ko yatagiye kwivuza
ntawo uvuga ngo nyuma ya meza 2 canke 3 icize nuko umuntu wese yibonye ko bimenyetso twavuze mu nyishu z'imbere yihutira kwa muganga ningoga akisuzumisha
mbaza ndakwishura
narumvise ko hariho igituntu cyo mu hyumba vyirondoka ko bakobwa nashaka menye ukuntu ico gituntu cyandukira
igituntu gice mu bimba virondoka by'abakobwa n'abakenyezi kirabaho kugira umuntu acandure nibisukirane by'ibimenyetso byinshi cyane gose cyane cyane ukubaho nabi no gufungura nabi cyane
mbaza ndakwishura
mu byo maze kumva nzi yuko habaho n'igituntu cyo mu magufa mbega ico naco cyo bacandukira
hari igituntu cyo mu mahaha ico candukiza cyane gose ariko hakaba igituntu cyo mu nda igituntu cyo mu bimba virondoka igituntu cyo mu magufa ibituntu nk'ivyo ntivyandukiza nukuvuga uwo muntu akigwaye ntaza kucanduza urya bajyamanye urya babanye urya bakorana
arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu aha yugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza karirimbo katwigisha kugwanya igituntu kumuririnzi Cedric Bangi batazira Ronaldo Tui jambo abanywanyi bacu Jean Dodier murikiye wibubanza yatwakuye avuga ati dusigaye tunezerezwa no kumviriza ikiganiro kira kuko kirimwo impanuro zidasanzwe ku magara yacu arongera akabaza ati mbega none bitegwa niki kugwaruka gonga hibubanza twamana ubwoba na cyane cyane kubera intambara none ntacho vyica mu magara yacu muganga Anita Munyana duhere nshyo munywanyi
birica amagara kubujya iyo umuntu aguma muri uhagarara nta mahoro aronka kandi nta muntu numwe atazi yuko kugira umuntu agira amagara neza abashobora kubona ko mu buzima atakintu kime kimuhagarika ku mutima rero muri rusange urashobora gutuma ivyo byose aguma biyumvira biteze ko ejo budaca bishobora kumutuma ahahamuka mbere bikamugwanza no mu mutwe ugasanga aragwaye umutima canke aragwaye yangwara yivuduka ry'amaraso muri we nyene nta mahoro afise
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga Anita Munyana zamufashije nuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro kubyibutse abasokuru uno musu vuguti agakoni uzokwitwaza mu busaza ugacukiri muto
bikubwiye iki
umuntu atireze akiri mutoya bimaze gukora biragorana
bikubwiye iki
kugira urondere ubuzima uzobamwo muri kazozo manze gusaza ubihigukiri muto
bikubwiye iki
dufate nk'umwamashure bose bora gutangura mu mwaka wa mbere ufise imyaka 50 ntibishoboka
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese ngateramanye natwe mu kiganiro kira. Nshimire Diane Ndonse na Joseline Nduwayo bamfashije gutorokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu jambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 404 860 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika. Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ico kiganiro kira. Saa 12 zigira zigere mu masegonda make cyane. Muraza kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke tubashikiriza buri wa gatandatu muri aya masaha. Muryohegwe kandi mugire weekend nziza.
Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo. Ni wa mwanya w'ikiganiro cy'umuziki muri kumwe nanje Fiden Yongabo. Tugira dutangurire ku butumwa bwa Ndikumana Eli aba ku Kicukiro mu Rwanda araramutsa nkuri y'ingoma Jean Baptiste ari ku Kicukiro, Kamari François Regi ari ku Kicukiro, famiye yiwe iri Brazzaville, abo babanye bose muri centre ya Sepage, abo bakora ni Kigali muri Ameki Color n'izindi shuti ziwe zose aho ziri hose. Ashaka tubamuhera indirimbo Sleeping Child Chanke Break My Heart yari Ndikumana Eli. Tugahitiyemo indirimbo Break My Heart yacuraranzwe na BLTR. Muriko mwumviriza ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubutumwa dukurikije ko nubwa Papa Fils.
Nitwa Papa Fils, mba muri Congo Brazzaville, aho mu mboka bita ngo Carrefour. Nifuza gutura inshuti n'abagenzi indirimbo ibintu byose birashoboka ya Théogène. Abanyitura umuvandimwe wanjye Sengi yaremye n'umudamu we, ayitura abavandimwe bose tubana hano muri imboka, cyane cyane Association Aguado, nkayitura nanone Association Tomate, ubwo nkabanyitura nanone aba umudamu wanjye tubana nawe hano muri ngo, abanyitura nanone bo bita Ndoyi wanjye Fise, bose iyo ndirimbo itogeyo, kandi namwe abanyamakuru simbibagiwe n'abandi bose banyarwanda baba banzi ku izina Papa Fisi, nabo ndayibatuye cyane cyane namwe abanyamakuru musitangira buri munsi mwese uko mungana uko muyikora mwese ndayibatuye. Théogène uwiringiye Imana, ibintu byose birashoboka kuko nta kinanira Imana.
Urakoze. Ngiyi indirimbo Birashoboka ya Théogène uwiringiye Imana wasavye.
Birashoboka kuko nta kinanira Imana. Ibyo ubona byararenze ubwenge bwawe imbere yayo ni mufindo. Wowe Imana ipfa kuwikwemera, abatakwemeriza bemeza. Yesu we uri umwami. Ibintu byose birashoboka kuko nta kinanira Imana. Ibyo ubona byararenze ubwenge bwawe imbere yayo ni mufindo. Wowe Imana ipfa kuwikwemera, abatakwemeriza bemeza. Yesu we uri umwami. Aho tugituye ntacyo tubaye, turi kumwe. Aho tugituye ntacyo tubaye. Uko mwiche yuka jenguru shaho kunguka, abakwize ya turawa tinzi no kuru shaho. Kukurima bitangu mujisha mumujino mchaho, naburo wanura. Nugi kanjira jawe jari rito chane. Uko mwiche yuka jenguru shaho kunguka, abakwize ya turawa tinzi no kuru shaho. Kukurima bitangu mujisha mumujino mchaho, naburo wanura. Abo tujituye nacho tubaye, turi kumwe. Abo tujituye nacho tubaye, turi kumwe.
Radio ya Amerika i Washington DC. Undi yaduteye akamo ni Kayiranga Daniel.
Nitwa Kayiranga Daniel. Umuntu no yindirimbo n'umudamu wanje.
Ubahe?
Muri ngo Carrefour. Noneho ubwo ngo yindirimbo leta umugore wanje na Damiane wa muri Cameroon na umudamu wiwe na Maria Nyambungira mushiki wanje wa muri Zaire n'abavandimwe bose baba muri Congo Brazzaville n'impunzi zose zirahangaha na Sengi yaremye n'umudamu wiwe na Papa Kazungu n'umudamu wiwe n'umwana wanjye Ngabire Chantal n'umugabo we. Papa Fils uzakora mariage ku wa gatandatu. Bose ndangije mvuga ngo mbashimye umwaka mushya muhire. Icyo nshaka kukubwira nuko n'izi nomero z'umwa nshaka kuguha ngo uzasuhurize mushiki wanjye uri muri Zaire. Rero gatandatu 677 27 65.
Izo ni izande?
Ni izanjye. N'abana banjye bari mu Rwanda bose ndabasuhuza mbishuriza amahoro y'Imana, nubwo umukecuru wanjye yapfuye nabwo barabimenyesheje.
Sabe yihindirimbo
uzandebere mu byabyumvuhore undebere indirimbo nziza yabyumvuhore na urumo
iyariyo yose.
Eh,
urakoze.
Murakoze namwe kandi abanyamakuru ndabibatuye.
Murakoze.
Yego namwe.
Tuguhitiyemo indirimbo ya Jean Baptiste Vyumvuhore yitwa Ndagiye.
Ngahaguruka nagenda ngomba naniwe cyane yemwe mbunze imitima ubwo bwatashyaho ninya ndabizi tuzakumburana zajya mbanyarukiriza intashyo namwe muzajye mubigira amaro amaro umuka mwitu muyaga urumuri ndarwita izuba ikiro kirambuna nka toni ndabona inzu zawo wose igihugu cyashushe nka gereza Nagiye bagenzi mubeho nsohotse mwirita bariyanamye ntabwo mbanga sinabirota nubwo babumbuza amahwe mu ndagiye nagiye ndabizi tuzakumburana Kirizi nashyo namwe muzaje mubigira uko amahoro amahoro nzakumbura barya bayinzi na barya bashumba we amazina y'inka no kwidoga we amahoro amahoro nzakumbura abahungu bashora n'abandi binikiza amahoro amahoro nzakumbura urya mu bantu wacu wuje urugwiro we amahoro amahoro nzakumbura benshi nzakumbura byinshi Shindavizi Amaro Amaro Kazamba sure nimbo nache Ichichire Ichire Ichose Amaro
Zaza, 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 z
zari na wagashira wache
Zawa suza
Amoro nziza na wadamaseni
Zawa suza
Mamuchechuru na nyaru saza
Zawa suza
Ami nyaru shechera na wazirikana
Zawa suza
Aho kuchina wano
Ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi ry'Amerika kirabandanya. Uri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Uwitwa Gilbert Mugabe nawe nyene yaraduhamagaye.
Mwakoze nitwa Mugabe Gilbert ndi mu karere ka Kiraho bita Rwantebe. Umfashe gusohoza umuryango wanjye uri muri Uganda ahantu bita Kibale. Wose umfashe gusohoza mushiki wanjye uri ahantu bita Nasho mu murenge wa Mpanga. Gusohoza abana bose twiganye muri University of Rwanda wa muri college wa Teachers College kavumu campus bose nasoza abana twiganye group scolaire Remera Rukoma promotion 2010 harimo anakuze Valens arira William Kennedy Egide nasoza n'umwana tubana hano Rusuma High School bita Kizimanira nasoza muramu wanje bita Jean Dodie na uri Nasho nasoza n'abandi bose banzi harimo Habimana Emmanuel n'abantu bose twakoranye aho kashikinazi ndajyanwa mu bampere indirimbo bita Still My Girl One Direction urakoze
urakoze ngiyi indirimbo Still My Girl wa Savage
She is the one, her mom calls me love, but dad calls me son, all right. All right.
Radio ya Amerika i Washington DC twibaza ku kiganiro cy'umuziki cyo muri iki gitondo kiriko kirabashimisha Gloria Nduwarugira yaduteye akamo ari hano muri Amerika.
Je nitwa Gloria Uwayezu Nduwarugira neza na neza ubu nkabamba mu gisagara cha Dallas Texas aha ngaha muri Amerika. Nifuje kwifatanya nabumvise ijwi rya Amerika mu kiganiro cy'imiziki aho nifuza na cyane cyane gusuhuza inshuti n'abagenzi. Uwa mbere nifuje gusuhuza ababyeyi banjye papa na mama. Papa ni Ntamirukiro Philippe ari Bujumbura na mama ambyara ni Bakwibwe Consolata nawe nyine ari ngahe Bujumbura. Hama uwundi ntashaka kwibagira ni umukenyezi wanjye nkunda cyane yitwa Niragira Andiraide ari mu Rumonge mu Kizuka akaba ari umwigisha. Hama abandi ntashaka kwibagira nifuza ko nabo kwifatanya n'uko igihe Amerika cyane mu kiganiro cy'imiziki ni abasaveri bose aho bari hose mu gihugu cy'u Burundi. Kambazi ndanaboneho kwabwira ati urukundo inyishu nibaza ko ari iminsi yose nk'uko basanzwe bavuga mu Kirundi. Hamba byongeye ndashuhuje ubwaruka aho ruri rwose mu gihugu cy'u Burundi. Hama ndaboneho gusohoza abaririmbyi baririmba kuri sikisare yo ngaho oye mu Kizuka kuko niho muhira. Hama muri rusange ndashuhuje abanyamigambi aho bari hose mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo nubwa byinshi ariko nifuje kubasaba yuko kweri boshyira imbere umutekano w'igihugu bagashyira imbere umutekano w'umurundi wari wese na cyane cyane mu guteza imbere imiziki kuko imiziki iri mu bintu bituma abantu baruhuka ku mitima. Imiziki intambo biri mu bintu bituma abantu banezerwa bigatuma abantu bonga kugira umutima mwiza. Kubw'ibyo ndabona neza yuko nibura abosuhuje bashyize imbere umutima w'urukundo na cyane cyane bakongera ibikorwa byo kuryoherwa ndiyumvira yuko ari ikintu byofasha na cyane cyane hehe mu gihugu cy'u Burundi. Hama mu kurangiza reka ndangize by'ukuri menyesha abantu yuko natwe ino turi ubuzima burabandanye kandi niyo muziki natwe turacishamo tukayumviriza mu kanya tuba dushoboye kuronka. Hama nkaba ndi n'umwe mu barongoye ishyirahamwe ryitwa Ubumwe aho intumbero z'iryo shyirahamwe ari zine. Intumbero ya mbere nyine nk'uko izina ryacu ryitwa Ubumwe. Intumbero ya mbere n'ubundi yitwa Ubumwe. Intumbero igira kabiri twihaye urukundo. Intumbero igira gatatu bikaba gufashanya. Hamigira kane bigacya biba kwiteza imbere. Ibyo byose nibaza ni nabyo bikenewe cyane cyane mu bihugu byacu. Tubigezeho ndemeza yuko ingorane z'amari mu bihugu byacu ubwicanyi ibiturire bizoranduka burundu.
Abo bantu wavuze ubasayiye iyihe ndirimbo?
Indirimbo by'ukuri nabasabiye indirimbo imbaraga z'urukundo nibaza ko yaririmbwe na Ben Rutabana.
Urakoze.
Namwe murakoze cyane.
Ngiye indirimbo imbaraga z'urukundo ya Ben Rutabana wasabye.
Ingoma n'abatware zashira, ingobyi n'abahetwa zashira, ingoyi n'umuroko zashira, nyamara urukundo rusange imbere, uruhayi yatarubusubije, amaherezo Nyamara kagise bike muri ki, mba nurera
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranirwa Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twabateguriye muri iki gitondo giye kuturangirana yamara dusezeranire ku butumwa bwa Melania ari ngaha muri Amerika.
Ewe banyita ngonde ba Melania nkaba ndi muri Amerika muri Texas Dallas. Naba nifuza gutasha abana banje n'umuryango ari mu gihugu cyo mu Burundi. Gatasha Jerome ari mu Yinga n'umugenzi wiwe bubakanye. Atasha muramukazi wanje ari mu Rumombi wo bita Kontaraka n'umugenzi wiwe. Atasha mama ari mu Rumongi bamwita Bansira. Atasha murumuna wanje Ngiriya abandi. Atasha murumuna wanje Cyiza. Atasha mucungaji Ngeza Bahizi Erize ari mu Burundi ariko ubu ngubu nkaba ntazi akarere neza paruwasi ayoboye. Ndabatasha ndamwifuriza amahoro y'Imana. Nanone nkatasha muramukazi wanje wo bita Leya ari mu Gatare aho ndamwifuriza amahoro y'Imana cyane. Nkaba ndabashima cyane kuba namwe munyemereye kuba mwontahereza aho ngaho.
Ubasabiye iyihe ndirimbo?
Ndabasabiye ko mwogerageza kunshakira indirimbo ivuga ati ayiwe Mana tuzogera iwawe ryari.
Waba uzi uwayiririmbye?
Ubundi nkaba nashaka kugusaba ko nabo aho bari ubu ngubu niba bagerageza kunyumva bagerageza kushaka muri kandike indirimbo y'ijana gatanu. Ndayikunda cyane ivuga ubuntu bw'Imana.
Iyo ndirimbo mwari mwije kuvuga ngo ni wewe Mana waba uzi uwayiririmbye?
Uwayiririmbye ntabwo ndamuzi neza mu mushake mwamugerageje kumfasha cyane.
Indirimbo yitwa ni wewe Mana?
Ayiwe Mana tuzogera iwawe ryari.
Ariko ndayibuze ndashobora gushyira ku yindi y'Imana iyo ari yo yose.
Uyibuze urashobora gushyira ku yindi Mana iyindi y'Imana iyo ari yo yose. Ijana n'urukundo n'ubuntu bw'Imana nyine.
Urakoze.
Yego nawe urakoze cyane Imana iguhe umugisha.
Indirimbo Ayiwe Mana tuzogera iwawe ryari wasavye ntidushoboye kuyikoronkera yamara tuguhitiyemo indirimbo Mungana Weza yaririmbwe na Kidumu. Tubibaza kwiza kugushimisha. Ni nayo ndirimbo dusezeraniye ko mugira umunsi mwiza mwese mwakoze kudutega amatwi naho ubuta.
Sauti piga makoti ni kimsifungu wangu nimefahamu kuhusu wema wake na fadhili zake bana nacheshi upendo wake hauna kifani na fadhili zake niza kutumu milele mimi mpotefu yani mwenye thabi na Bwana amenikuza mwenye una mkono wake sasa nahisi niko kifuani mwake. Sasa naisi ina ulinzi siti ya shetani.
Mungu
anaweza yote,
kweli na uzima. Mungu anaweza yote,
anaweza yote,
kweli na uzima.
Wengi wanasema kama labda nimekunywa pombe, wengine wanashuku kama nimepata wazimu. Mimi mwenyewe nina
najua kwa nini na msifu mimi mwenyewe nimebeba shuhuda wangu kweli na kili kwamba nimeokoka kweli na kili kwamba nimepokea Yesu mfalme wa maisha yangu.